Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu mpera z'indwi iheze Burundi bwaratoye umwigeme Nyampinga mushasha w'umwaka wa 2023 uwo n'uwitwa Karel Lady Ndayizeye afite imyaka 22. Muri iryo higanwa Karel yaserukiye intara ya Bubanza iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu.
Iyo koperative itotanga inyigisho zo imyuga itandukanye harimo kudesa, kubumba, kujisha, gukora ibigenegene mu bitete hamwe n'ufuwa.
Uyu ni Karel Lili Ndayizeye, Miss Burundi w'umwaka 2023, havugana n'ijwi rya Amerika ku migambi yiwe yo gushinga koperative. Urwego rw'igihugu rujejwe umutekano mu Burusiya kuri uyu wa kabiri rwatangaje ko rwahagaritse itohoza kuri Yevgeny Prigozhin n'abagwanyi bigenga bo mu mugwi wa Wagner. Ishami rya ONU ryitaho impunzi hashtag uyu munsi wa kabiri ryagabishije ko intambara muri Sudani ishobora gutuma abantu bajabuka imipaka bahunga barenga umuriyoni. Ayo makuru rero hamwe n'ayandi twaye bateguriye ntihagiraho muja ni mukanya. Ayo makuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Urwego rw'igihugu rujejwe umutekano mu Burusiya kuri uyu wa kabiri rwatangaje ko ruhagaritse itohoza kuri Yevgeny Prigozhin n'abagwanyi bigenga bo mu mugwi wa Wagner baheruka kugwanya ingabo z'Uburusiya. Geoffrey Mutagoma arabandanya inkuru.
Itangazo ryasohowe n'uru rwego ryagaragaye mu bitangazamakuru byo mu Burusiya ryavuze ko bagize uruhare muri uko kwigomeka bahagaritse ibikorwa bigamije gukora icyo cyaha. Kudakurikirana abo barwanyi mu butabera ni kimwe mu byemeranyijweho ku wa gatandatu byatumye uko kwigomeka bihagarara. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya kuri uyu wa kabiri yatangaje ko abacanshuro ba Wagner bitegura gushyikiriza ingabo z'Uburusiya intwaro za gisirikare zikomeye. Kugeza kuri uyu wa kabiri, aho Prigozhin uyobora abacanshuro ba Wagner aherereye ntiharamenyekana. Gusa ikoranabuhanga ry'imbuga zerekana ingendo z'indege ryerekanye ko indege yaguye muri Belarusiya kuri uyu wa kabiri. Uyu muyobozi w'abacanshuro ba Wagner yari yavuze ko azajya muri Belarusiya nk'uko byemeranijwe mu masezerano yahagarikiwe na perezida w'icyo gihugu Alexander Lukashenko ubwo yafashaga mu gikorwa cyo guhosha intambara abacanshuro bari batangiye ku ngabo z'Uburusiya. Mu ijambo perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yari ageje ku gihugu yanenze cyane abarwanyi ba Wagner bateguye igikorwa cyo kwigomeka ku butegetsi bwe abita abagambanyi. Yavuze ko babeshya abantu babo bakabashora mu rupfu mu muriro baboshya kurasa babo. Aha yasaga nk'uhanagura icyaha kubahawe amabwiriza yo kwigarurira umujyi wa Rostov bafashe igihe gito berekeza i Moscow mu murwa mukuru. Perezida Vladimir Putin yahamagariye abacanshuro b'umutwe wa Wagner n'abayobozi babo yise abakunzi b'igihugu ko niba babishaka bakwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya bagasinyana amasezerano na Minisiteri y'ingabo.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Kandi naho ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi HCR uyu munsi wa kabiri ryagabishije ko intambara muri Sudani ishobora gutuma abantu bajabuka imipaka bahunga barenga umuriyoni. Ibindi kuri inkuru ni Eugenie Mukankusi.
Kugeza ubu ubushyamirane hagati y'imitwe ihanganye bwatangiye hagati mu kwezi kwa kane bwatumye abantu hafi 600,000 bahungira mu bihugu bituranye ari byo Misiri, Chad, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Centrafrica. Abajijwe uko imibare ihagaze ku bijyanye n'ikigereranyo cyo mu kwezi kwa kane ku mezi atandatu ataha, Rauf Mazu wungirije komiseri mukuru HCR mu bikorwa byayo yageze ati: "Birababaje turebye uko imibare ihinduka tukareba uko ibintu byifashe muri Darfur, biragaragara ko tuzarenza miliyoni imwe." Mazu yarahereye ku bitero bishingiye ku moko n'ubushyamirane mu ntara ya Darfur yazahaye bikomeye mu ntangiriro z'imyaka 2000, aho abantu bagera mu 300,000 bapfuye. Uyu muyobozi ntiyatanze ibisobanuro ku bijyanye n'umubare w'impunzi biteze ko uzarenga kuri miliyoni zizambuka imipaka. ONU igereranya ko miliyoni 2,500,000 bavuye mu byabo guhera mu kwezi kwa kane biganjemo abari imbere muri Sudani. HCR kandi yasubiyemo imibare yari yatanze yabinjiye muri Chad bava muri Sudani, ivuga ko ari 245,000 ivuye ku 100,000. Yavuze ko umubare ugenda ugabanuka abantu bashaka kuguma hafi y'umupaka uko ibintu bigenda birushaho kuba nabi i Darfur.
Rakoze jini mukankusi handinaho Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio ari imbere mu majwi amaze guharugwa nkuko komisiyo ijejwe amatora muri cyo gihugu co mu burengero bwa Afrika yabivuze ejo ku wa mbere inyuma yaho ibice 60% by'amajwi bimariye guharugwa doni do kuri inkuru ejo ne mukankusi kandi
Julius Maada Bio w'imyaka 59 ari yamamariza manda ya kabiri ahatana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi 12 Uwo bahanganye cyane ni Samura Kamara wo mu ishyaka All People's Congress APC byabuzeho gato ngo atsinde Bio mu itora ryaherukaga mu mwaka 2018 amajwi ya mbere yabaruwe yerekana ko kugeza ubu Bio yabonye miliyoni imwe y'amajwi ugereranije n'akabakaba 800,000 ya Kamara abantu biteze ko amajwi ya nyuma atangazwa mu masaha ari imbere itora ryaranzwe n'umwuka utari mwiza Ishyaka APC ryavuze ko abari barihagarariye bahohotewe kandi bashyizweho igitsure mu ntara eshatu ku munsi w'itora. Komisiyo y'itora ku cyumweru yagaragaje mu buryo butandukanye aho abategetsi bakubiswe cyangwa batewe ubwoba. Abanyasiyara Leone bafite igishyika cy'uko ibyabaye bishobora kongera kuba amajwi natangazwa by'umwihariko igihe nta n'umwe mu bakandida 13 wagira 55% by'amajwi bikaba byatuma hongera kuba guhatana hagati y'abakandida babiri ba mbere. Indorerezi mpuzamahanga zumvikanishije impungenge ku ibarura ry'amajwi ritari mu mucyo. Julius Maada Bio yagejeje ijambo ku banyagihugu nyuma y'uko amajwi ya mbere ashyizwe ahagaragara mu mugoroba w'ejo ku wa mbere kandi yabahamagariye kubumbatira amahoro.
Rakozeje ni mukankusi handi naho ONU ya kuri uyu wa kabiri yavuze ko ibisasu bya bombe n'ibindi bitero bya gisirikare muri Afghanistan byahitanye abasivile barenga 1,000 kuva abatalibani bafashe ubutegetsi mu myaka ya hafi iheze Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi
Imibare itangwa n'abakozi mu muryango w'abibumbye bari mu butabazi muri Afghanistan yerekana ko abantu barenga 370,000 bahutajwe n'izi mvururu zigahitana barenga 1,000 hagati y'ukwezi kwa gatanu 2021 n'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka iki cyegeranyo kiravuga ko abagore 92 n'abana 287 baguye muri izo mvururu abarenga 700 bishwe n'ibisasu bitegwa nta kurobanura abo bigenewe cyane cyane ahahurira abantu benshi nko mu nsengero mu mashuri no mu masoko Abakozi b'umuryango w'abibumbye barimo ubutabazi muri Afghanistan baravuga ko umutwe witwa Khorasan ufitanye imikoranire na leta ya Kiislamu ari gutega ibisasu nk'ibyo bikorwa n'abantu ku giti cyabo abakozi ba ONU bavuga ko umubare w'ibitero by'uyu mutwe w'iterabwoba wiyongereye kuva abatalibani basubiye ku butegetsi Kabul ejo ku wa mbere abakozi b'umuryango w'abibumbye barimo ubutabazi muri Afghanistan bavuze ko ubutegetsi bw'abatalibani bukomeje kubuza abanyamakuru gutara no gutangaza amakuru ku bisasu byo muri ubu buryo bikomeje kwibasira abaturage Aba bakozi ba ONU bavuga ko babonye abanyamakuru bafatwa bagafungwa bidakurikije amategeko n'abagirirwa nabi kandi hakoreshejwe ingufu z'ikirenga byose bigamije kubabuza gutara no gutangaza inkuru nk'izi. Abakozi ba ONU baravuga ko imibare y'abicwa n'ibyo bisasu itangazwa n'ubutegetsi bw'abatalibani akenshi iba atari ukuri.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu je ne mukankuzi na Geoffrey Mutagoma bayadushikirije muri ko mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika Leta y'Ubwongereza itangaza ko kurungika bimukira mu Rwanda bihenze cyane kurusha kubagumana Thomas Kamirindi araduha ibindi kuri inkuru
Mu cyegeranyo yashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere guverinoma y'Ubwongereza ivuga ko izakoresha kuri buri mwimukira amapaundi 125,000 izishyura u Rwanda amapaundi 222,000 y'indege n'amapaundi 18,000 y'indi mirimo ijyanye n'iby'amategeko Yose hamwe na mapaundi 169,000 ni ukuvuga nk'amadolari y'Abanyamerika 215,000 kuri buri muntu arenzeho amapaundi 63,000 kurusha buri mwimukira agumye mu Bwongereza guverinoma ariko ivuga ko kubohereza birimo inyungu kubera ko itazabatangaho ikiguzi cy'amacumbi imbere mu Bwongereza isobanura ko gishobora kuzamuka mu gihe kiri imbere kugera ku mapaundi miliyari 11 ku mwaka kivuye ku mapaundi miliyari 3.6 muri iki gihe mu mwaka ushize nibwo u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza amasezerano yo kwakira abimukira Ubwongereza buvuga ko ari imwe mu nzira zo gukemura ikibazo cy'abantu ibihumbi n'ibihumbi bajya kubusaba ubuhungiro bavuye mu Bufaransa mu twato duto. Ministri w'intebe Rishi Sunak yagize iki kibazo kimwe muri bitanu bya mbere by'ibanze ku isonga y'ibyo guverinoma ye igomba kwitaho. Indege yagombaga kujyana ba mbere mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize. Urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'Uburayi rwabiburijemo. Mu kwa 12 gushize, urukiko rukuru rw'i Londres mu Bwongereza rwo rwavuze ko byubahirije amategeko. Abimukira barimo abakomoka muri Siriya, Sudani, Iraq, Irani na Vietnamu n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu barabijuririye. Urukiko rw'ubujurire rw'Ubwongereza ruzatanga umwanzuro warwo kuwa 4 w'iki cyumweru.
Urakoze Thomas Kamirindi. Abantu barenga igihumbi bari barahawe ubuhungiro na leta ya Uganda nyuma bimukira muri Kenya baciye mu bintu bitoroshe, ubu basubijwe mu Buganda. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi.
Inkunga ku mpunzi zo muri Uganda zatangiye kugabanuka buhoro buhoro mu myaka itatu ishize. Umuryango ushinzwe impunzi ku isi HCR uvuga ko byatewe n'igabanuka ry'inkunga y'ibikorwa by'ubutabazi ku isi hose, kubera ko ibihugu bisanzwe bitanga amafaranga yo gutunga impunzi mu biribwa, uburezi ndetse n'ubuvuzi byayakase. Icyakora umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi PAM uvuga ko inkunga yagize ingaruka kuri buri gihugu mu buryo butandukanye. Muri Uganda, impunzi imwe na zimwe zihabwa amashiringi ibihumbi 15 ahwanye n'amadolari 4 kuri buri muntu kumutunga ukwezi kose. Bamwe babwiye Ijwi rya Amerika ko aya ari amafaranga make cyane adashobora kugaburira umuntu ukwezi kose. Ibi byatumye impunzi imwe zigerageza gukora ibintu bitandukanye kugira ngo zibeho. Bamwe bahitamo kongera guhunga inshuro ya kabiri bahungira mu gihugu cy'igituranyi cya Kenya, aho bari biteze ko ibintu ari byiza, nk'uyu mukecuru waganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Abana ntibiga, urarwara nta muti ubona, imfashanyo ni nke cyane, inzara igiye kwica abana bagiye kurwara bwake kubera imfashanyo nkeya. Amafaranga baduha amafaranga umutwaro ni 3,000. Umutwaro ni 3,000, ntiwaguramo isabune, ntiwaguramo umunyu, ntabwo havamo amafaranga yo kuvuza umwana. Ubwo twari twagize gutya duhungira muri Kenya. Muri Kenya bari badufasha neza cyane n'ubuhungiro babuduhaye. Ariko biratangaje kubona umuperezida wacu Museveni yadusanze akajya kudusaba akatugarura. Ariko jyewe pe, ibyo yemeye natabidukorera, jyewe ndongera ngarukeyo kuko ubuzima bwano sinabushobora.
Indi mpunzi nayo yadutangarije ko yari yateguye kwimukira muri Kenya, maze iza kubona amakuru ko n'abari bagiyeyo bagaruwe muri Uganda.
Ngo unino saha tuvanga hano hakuno muri urukinga twambuka hakurya Tanzania gupagasa bakatuvunagurirayo. Ubu ndafise n'umwana umwe baramuvunaguye, ubu ndi nabi kabisa. Ubu ujewe nimo ndinjira no mu bintu by'uburobyi ntabyo narinze nkajya kureba aho nuro ba Tanzania bakambunagurirayo, twambuka aho bita ku Kagera. Ubu pamwe twapanga tuba ngo tuje Kenya, none Kenya naho abandi barimo barabagaba, twabuze iyo tujya n'iyo tuva.
Umuvugizi wa HCR muri Uganda Frank Walusimbi yabwiye Ijwi rya Amerika ko abenshi bamaze kugaruka mu gihugu.
Some refugees chose to
ati impunzi imwe zahisemo kujya gutura ahandi zizeye ko izi mpinduka mu nkunga zabonaga zitahageze. Vuba aha impunzi igera ku 1,500 zose zanditswe muri Uganda zambutse muri Kenya. Guverinoma ya Kenya na HCR muri Kenya bagaragaje ko zigomba gusubizwa muri Uganda aho zaturutse. Amahirwe nuko leta ya Uganda yemeye kongera kuzakira, nuko HCR muri Uganda igafatanya na leta kuzigarura mu mahoro no kuzisubiza aho zahoze zituye. Twashoboye kuzicura zose tuzituza mu nkambi zari zisanzwemo nko muri Cyaka ya Kabiri, Cyangwari, Rwamwanja n'ahandi.
Chakatu and Changwali among others.
Felician Habumugisha, umwe mu bayobozi b'impunzi muri Nakivari, avuga ko ikibazo cy'abahungira muri Kenya cyagaragaye cyane cyane mu mpunzi z'Abarundi.
Yego, imfashanyo y'ibiryo yaragabanutse bikomeye, imaze kugabanuka abantu batinya uko bazabaho mu minsi iri imbere. Bamaze gutinya uko bazabaho mu minsi iri imbere, hanjiramo n'ikindi kibazo cyo guhunguka kw'Abarundi. Bagera mu Burundi bagasanga imibereho n'ubuzima bukomeye, basanga bukomeye kubaho umuntu yagusize imyaka 10 yagusize imyaka 15 bakongera bakagaruka muri Nakivale cyangwa bagaruka mu Uganda abandi bagakomezamo bakaja muri Kenya gushakisha imibereho bamaze kubona rero ko abahungutse bagaruka barongera bafata ibyemezo nabo byo kugira ngo baje muri Kenya badahungutse ariko bafite imigambi yuko babimpunzi muri Kenya bakabimpunzi mu Buganda bakabimpunzi mu Rwanda
ariko umuyobozi wungirije w'umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi muri Uganda bwana Marcus Pryor arahumuriza impunzi avuga ko nubwo imfashanyo ku mpunzi igiye kongera kugabanuka cyane mu bihe bya vuba ntabwo bivuze ko ariko bizahora ati hari igihe ibintu bishobora guhinduka inkunga ikongera ikaboneka nuko impunzi zose zigasubira kubona imfashanyo nk'iyo zabonaga mbere Uganda ishimangishwa ko ari cyo gihugu gifata neza impunzi kuruta ibindi ku isi hose kubera ko amategeko y'impunzi azuha ubutaka bwo guhinga akazemerera ubwisanzure mu kugenda no gushaka akazi gusa kubera ko yakira impunzi nyinshi kuruta ibindi bihugu ku mugabane wa Afurika bigaragara ko kuzicumbikira igihe kirekire bitangiye kuzamura ibindi bibazo Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
turagushimiye Ignatius Bahizi Mu mpera z'indwi iheze ku munsi wa gatandatu Burundi bwaratoye umwigemenya mpinga mushasha w'umwaka wa 2023 uwo n'uwitwa Karel Lely Ndayizeye afise imyaka 22 muri iryo higanwa Karel yaserukiye intara ya Bubanza twaganiriye mu kanya mu kiganiro muri Isanga asigura muri make umugambi wiwe muri uyu mwaka wa 2023 agira atangure avuga Karel Lely Ndayizeye uwariwe
Karel n'umwigeme w'imyaka 22 n'umurundi kazi ego ava ibubanza n'ifura mu muryango w'abana indwi n'umunyeshuri mu mwaka wa nyuma wa kaminuza mu gisata c'ubutunzi kandi ni n'umu artiste creatrice nkora amasakoshi y'abigeme abagore abana mu maperle kandi ndacapa
umugambi wawe wari ubuhe washikirije abari ko baratora kumbure wifuza kurangura gute neza na neza kuko ahanini aya mahiganwa abigeme bafise imigambi bifuza kurangura uretse ko no guserukira igihugu mu bakungu canka handi biba birimo ariko muba mufise imigambi mwifuza kurangura uwawe no uwe
umugambi wanje ni wo gushinga cooperative imyoga izofasha abigeme batwaye indazindaro hamwe n'abagore babyaye ariko batakiri kumwe n'abagabo babo iyo cooperative izotanga inyigisho zo gukora imyuga itandukanye harimo kudesa kubumba kujisha gukora ibigenegene mu bidede hamwe
none intambanyo ubona muri uwo mugambi wawe nka miss ubona zoba ari izihe kuko kumbure hazoba bifuza kugufasha mugabo ushobora kuba hari intambanyo ubona ningene wifuza kuzozikemura ukiri kuratangura
bo intambanyo noronse yari z'abo bantu badukorana hamwe n'ibyerekeye uburyo ariko ibyo si binini cyane me intambanyo nkuru ni yo gutahuza abo bantu ingene uwo mugambi wabafasha muri kazoza ubafasha kwigenga kandi babone ko bashobora kwiteza imbere mu buzima bwabo
kudoda n'ibindi byinshi byo bari ibintu kumbure bituruka mu ntara ya Bubanza tugire gato iyo byavuye kugira ngo utangure kubikunda no kubikora
nahejeje amashuri yanjye yisumbuye mu gihugu cy'u Buganda narize ibyerekeye imyuga ngarutse ino nabona ko naho nyine hari kandi hariho n'abandi bantu bashobora kuyiga rero naciye fata iyo myuga mike hari imyuga myinshi mu isanzwe ariko nashatse gufokasinga kuri iyo mike kugira itangure kuri iyo mike bayige niyo babishobora bashoboye haje abandi bagasaba iyindi myuga bashobora kubigisha ariko twashatse guhera kuri iyo mike bayige hama bashobore kwiteza imbere
uyu rero yari Miss Burundi w'umushasha wo muri 2023 akaba ari Karel Lely Ndayizeye w'imyaka 22 ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze abagwanyi bigenga bo mu mugwi wa Wagner bari garuriye mu kiringo gito cyane ibisagara bibiri by'Uburusiya birimwo icyitwa Rostov on the Don gifatwa nk'icicaro gikuru c'ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya mu ntambara barimwo na Ukraine umukuru wa Wagner ntiyashikanye umugambi wiwe wo kugombora Putin kuko inyuma y'amasaha make yahavuye yisubira ko asohora ubutumwa havuga ko ahagaritse umugambi wo gutera Moscow. Yasiguye ko atifuza gusesa amaraso y'Abarusiya ubu yabaye agiye mu gihugu cya Belarus. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yaganiriye na Professeur Pascal Niyonizigiye umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu, hakaba kandi yigisha kuri kaminuza y'u Burundi ku vyerekeye umugwi Wagner, ababwira abawugize uwo mugwi wa Wagner naho ukorera.
Umugwi Wagner watanguye araheze gihe uko bavuga yuko umuntu yoba yarawutanguye ari intwazangabo yagwanye mu Checheni igihe Uburusiya bwasambuka. Iyo ntwazangabo yitwa Dmitri Utkin niyo bavuga ko yoba yaratanguye gushiraho uwo mugwi Wagner. Mugabo mu nyuma uraheza gutwagwa no Evgeny Prigozhin yahatse gutera i Moscow, akaba yari umuntu yegereye cyane Vladimir Putin, ari umuntu atunze akomeye cyane mu bintu byo kugira propaganda byo gukomeza ibyiyumviro bya politike.
Hanyuma ugizwe n'abande muri rusange?
Umugwa wa Wagner muri rusange ugizwe n'abakukuruke bo mu gisoda cy'Urusiya, kagigwa n'abantu b'abacangero Wagner yarondera, yaragenda no ha abantu bafungiwe kugira ngo barekure bace binjira muri uwo mugwi wa Wagner. Harimo n'abantu bo mu ngabo zidasanzwe bo bita les forces spéciales, usanga n'abantu banze kurwana cyane muri bihugu bikomeye nko mu Burusiya.
Murakoze Professeur Pascal, ndifuza guhakanya gakwiriye abanyagihugu nibo bifuza kubaza cyane kuko banatwandikiye ari benshi. Mpere ku murongo wa mbere kuri John.
Ikibazo nibaza imbaraga Putin akoresha mu ntambara ya Ukraine, twese tumubona nk'umuntu ukomeye. Niba hari umuntu ushobora kwinjira ku butaka bw'Uburusiya akagira agace kamwe gato cyangwa kanini afata, uwo muntu afite imbaraga zimeze gute? Niki kiriho imbaraga z'umuntu ufite igisirikari kitari icya leta? Nicyo kibazo rero nagira ngo mbaze umuturuzi.
Urakoze, reka tumuhakanya akwishure. Professeur, mikro ni rwanyu.
Abantu benshi barabyibaza ati mbega none umuntu nka Wagner ashobora gufata isagara cyo mu Burusiya, kandi tuzi ko Urusiya ari igihugu gifise igisirikare gikomeye cyane n'uburyo bwinshi bwa gisirikare. Abihweza ibintu n'ibindi baraba ingene ingwano y'ikirabera muri Ukraine yaruhishije cyane Abarusiya, buryo nabo bagerageza kubinyegeza bararuha cyane. Kandi aramaze kumenyekana amakuru y'uko abasoda babarushe, aba batwara nabo ntibabatunganye neza, ugasanga barabura ibyo bakoresha mu gisirikare. Kandi baravuga yuko Uburusiya bwa bwarungise abasoda benshi muri Ukraine n'uburyo bwa gisirikare bwinshi, ku buryo inyuma mu Burusiya ata bintu byinshi biriyo bishobora gufasha kugira ngo birinde urwasi nk'uko bari kubigira imbere yo gutera Ukraine. Ariko rero ikintu gitangaje muri ibyo ni uko murabona uyu muntu yagombye gutera igisagara cya Moscow yari umugenzi kadasohoka wa Vladimir Putin, icyo gitangaza abantu. Ni umuntu babanye i St. Petersburg, bakundana cyane, bakorana ibintu byinshi. Yaragerageza kunyegeza yuko abo bantu abazi mugabo byaraboneka, benshi baravuga ati biraboneka yuko bakorana. Ndibaza rero yuko ashobora kuba harabaye igiharuro cyo kutaduza cyane intambara kugira ibyari binyegejwe ntibisohoke, kuko hamwe Prigozhine yovuga byose byazi ku bucuti bwiwe n'Uburusiya birashobora kononera cyane Putin. Ndibaza aricyo gituma nibaza yuko Putin yagerageje gushira imbere ibintu byo kumvikana na Prigozhine kugira ngo iyo ntambara ntibe, kugira ntashike Moscow. Nibaza ko aricyo yarababaye cyane aho kugira ngo agende kugwana n'abo bantu ba Wagner. Naho yoba yabishobora. Ikindi nacyo gushika ubu ndibaza ko ari ibintu byinyegeje tudashobora kumenya n'aho abantu bagerageza gutohoza, kuko burya amakuru yo mu ntambara n'ikintu kigwaye cyane, n'ikintu kigoye kumenya. Nibaza yuko hariho ibintu bagira bazi cyo bagomba gushikako ariko ntibagombe kubivuga neza igituma bagira gufite
yego none ga professeur muratubwiye ko Putin na Prigozhin bari inshuti magara bari bakundana bakorana byinshi babanye ndetse hariho nabamutaziriye akazina bavuga ko ari nk'umuboyi wa Putin mu kumwita ibyo bakorana bitandukanye ibyiwe bya hagufi bapfuye iki iryo bere ryayaze riyaze ubucanye n'ibintu byagiye birabona uwo ababipfa n'ababisangiye ico bapfuye hanini kugira ngo birinde bishika ko ashaka kumuvana ku ntebe yicaye k'imyaka 23 n'icara
murabivuze neza abipfa n'abisangiye byaraboneka yuko abantu nk'abo babacangiro bagenda ku isi yose muri za Libya bagenda Syria, Santa Fe, Mali bagenda muri Amerika y'Epfo bakaronka amahera menshi bazoheza bashaka kwiganzura ababatwara abatwara no kuvuga iki bariko baragwanda ko muri Ukraine birumvikana yuko umushikiranganzi ajeje ibyo kwivuna basi mu Rusiya agira icyo avuze ku buryo abo bantu bakora mu minsi yaheze hari habaye ibaruwa iva mu bushikiranganzi bwo kwivuna base mu Burusiya yavuga yuko abo bantu bose nk'aba Wagner n'abandi baza gufasha abasirikare ukwiyandikisha bakamenyekana bagakorera ku rutonde rw'iyo ministeri yo kwivuna base mugabo Wagner yaramaze kubona kwa Kotrito tuze Prigozhine kwa kumeye cyane arumuntu atunze ishikira kwa perezida kandi akaba amaze kubona yuko abagwanyi be bamaze kuronka ibidari yaciye agomba ho kwiganzura uwo mu minisitiri wo kwivuna base mbere n'umukuru wa gisirikare yitwa Shoigu ivyo byose byerekana ko yaramaze kubona yuko bapfa ubugabo kandi ndibaza ko byari ibintu byategerezwa gushika kuko abantu bafise ibigwanisho bakafise uburyo bwinshi haragira igihe bananirana ntihagire inzego zishobora kubandanya zibakurikirana ngo ziba umurongo bategerezwa gukurikira
ego reka dusubire ku mirongo ya telefone twakira Ashushu Dojonge uherehe
gashumbere imuhanga igitaramo iwagi na ubundi intego yayo ni iyihe kurute
umuntu aravye ivyumviro vy'uwo mugwi Wagner ni ivyumviro vyegeranye cyane n'ivyo kwa Putin no kuvuga umugambi wa Putin witwa Yedina ya Rusiya no kuvuga mu Rusiya uburusiya bumwe ni umugambi w'abanasionalista abantu bagomba yuko uburusiya bukomera bukubahwa ku isi aricyo gituma naho Putin atabyemera yari afise uruhara runini mu kubarungika muri ivyo bihugu byose za Syria, Central Africa, Mali ahantu hose muri Amerika y'Epfo n'ahandi kugira ngo uburusiya bumenyekane bukomere bushobore kugira ijambo ku isi yose n'inzira Putin yacamo kugira akoreshe abagwanyi babimenyeye kugira berekane ko Burusiya bukomeye kandi bwubahwe ku isi
kwa gatandatu Wagner icinjira yigerageza kwegera Moscow mu gisagara cha Rostov on Don twarabonye abanyagihugu basa nk'abishimye bishimira uwo murwi wa Wagner twovuga ko biyumvamwe Wagner gusumba Putin canke ivyo bisigura iki uko twabonye babasanganira umurwanyi gusanganirwa hari ubutumwa biba bitanga ku mpande zitandukanye ga professeur
mu bisanzwe barusiya n'abantu bakunda abantu bagwanira igihugu cyabo cyane nico gituma nk'ingwano ya kabiri y'isi yose ntibayita ingwano ya kabiri y'isi yose bayita ingwano yo guhabuza igihugu bamabona ko ingwano igigwa n'umuntu agomba guteza imbere Uburusiya ari ingwano yo gushigikira kandi naho batabivugira hejuru badafise uburenganzira tuvuge ubushobozi bwo kugira ngo bagwanye intwaro ya Putin ubu unye bamwe baramaze kunanirwa bakabona ko Putin yabashize mu ngwano idashoboka ko ari ingwano icanishamo abavukana ari ingwano harimo ibintu byinshi byihishije batababwiza ukuri ku biriko biraba
iribere riyaze ya hagati ya Putin na n'umukuru wa Wagner riyaze mu gihe Urusiya buriko bitegura kuja matora kandi Putin abasesanguzi bavuga ati uko bikose nubwo yaba ari manda yiwe hazosubira yitoze bizokwica amatora bizoyakiza bizotuma amakungu ayakurikiranira hafi agira icyo ahindura cyane ubwinshi bw'icyo kiganiro kirekire mugenzi wacu Diane Ninahazwe yagiranye na professeur murashobora kukironka kuri Facebook yacu canke kuri site yacu internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma, namwe mwese mwaduteze amatwi, mugire umugoroba mwiza.